mukiganiro cyatangiwe ingozi ku mugwa mukuru kuri uwa gatanu n'abavugizi b'inzego za leta ndenza ko Karigwa Jean Claude avugira umukuru w'igihugu yabajijwe bijanye n'imisi yongewe umugwi ujejwe kwiga inyanyugwa gibwirizwa shingiro amenyesha makuru bashatse kumenya ko atarakaje ko guha ijambo abidoze ko batari hawe Philippe Nzobona ari bavugira leta y'u Burundi arashimangira byashikirijwe n'umushikiranganje w'agateka ka muntu kubahinga barungikwa kugira amatohoza mu Burundi umuvugizi wa leta avuga ko leta izokwakira bemeye gukorana nayo abatavyemeye bakazofatwa nk'abaje gukora ivyegeranyo vy'ibinyoma mu kibazo cy'u Burundi Philippe Nzobona ari avuga ko ukuboko ku Rwanda kubandanya kugaragara
e twagomba tubije ko no mu yangingo yarayifashwe mu nama nkuru ya ONU ijejeje gatakazi na muntu u Rwanda atacyo rutari rwakoze kugira ngo ruburabuze ibindi bihugu bya Afurika ngo rurabe ko ingingo biko birafata zishyirikiye u Burundi byanyu ni kuko nyine naza kubonakurikira kubimenye kubimenyeshamakuru mu batoye amaze kubona ko rwasenzwe no kwinjira bijyanye no serikiye u Rwanda kiye yomuka aho yari gutura ntiyaturiye gucanye uyu yari yinjiye no kwinjira
umuvugizi wa leta aragiriza ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi ku isi HCR ko rikamisha impunzi z'abarundi Nzobona ari bati naho abarundi bahunguka ibiharuro bya HCR ntivyigera bigabanuka muko bisigura yakiriwe na Teresio Ntayiraja avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu
aho HCR yavuga yuko umwaka ugeze rwanda namaze guhunga igice cy'umuriyoni byarashikirukana ngo bese barakwishyiranye nashije siko bimeze nagenda kwiye gushika ibintu bya mutu nari we kigarama ibi bya 16 hari amaze gutahuka abandi 1,500 kandi cyo kwa kwa bitanda mu kiganiro nk'iki ariko babaje yavuze ngo leta yavuze ko gushika amaze gutahuka abandi 1,500 kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka urimo gushika icyo cyose cyo kwezi ku 8 ndiyo yo kurana mega salam iba hari amaze gutahuka abari 1,600 kuva inama ya Dar es Salaam kuva ku gihe cy'amaze 1,300 ubutuvugana amaze kuza abantu 2,200 n'amajyana
2,200 umuvugizi wa leta yishyuye ku kibazo cy'ibyo leta iriko irakora kugira hamenyekane ukuri ku bwicanyi bwakorewe impunzi z'abarundi muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo
ese ukuri isaha ibarahereza ku amatohoza mugabe icyo tubuze ni uko bavuze ko bariko barara nyine babungururiza hamwe kugira ngo bice byabaye bize bisubire kuko Repubulika yasaba ati n'ukuri cyageze ibyo bose banze bakomeye bazi bahunguke bakomeye ubwo bitwifuza yuko butahuka hakiri kare mugahinda n'umugahinda
umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi n'abahoze ku rugamba yabajijwe ibijyanye n'umutekano ku rubibe rw'u Burundi na Congo iharanira demokarasi Koloneli Gaspari Baratuze yavuze ko abajejwe umutekano kuri urwo rubibe bari maso
cyo kokora n'iki naho bari kubandanya twebwe mu gihugu cyacu tubandanya dukigira imbibe zacu abasirikare kandi abagenzi bacu b'abapolisi bari bameze magabo ku bwinshi bari bamaze kuja ku mipaka kugira barabe yuko atabagizi ba nabi ngo kwikinga mu kiza ngo baze kubona umutekano w'igihugu cyacu
mugenzi we Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano yabagijwe aho igipolisi kigejeje amatohoza ku biziga bitogwa ijya nini
kuri ibijyanye n'ibiziga aho byibonekeje amatohoza naho nyine yarakozwe ababikora naho nyine barafatwa ambese kubabwira yuko cyatubabwira yuko na ikiziga cyatowe muri gihe cy'umukenyezi wabikoze yarafashwe vuba cyane tuzomubereka n'imodoka y'uyu muhisi yaciye amwiba yarafashwe nawe nyine afatwa mu gatumba vuba tugiye kubibereka hanyuma kuri bya bari bakoresha imipanga naho nyine tugize iminsi tubafata tukanababereka n'ubu turafise abo tuzobereka vuba baheruka gufatwa vuba cyane
Yamara umuvugizi w'igipolisi ntashima ingene bamwe mu bamenyesha makuru bashikiriza inkuru kubijanye n'ibiziga bitogwa Nkurikiye avuga ko hari abamenyesha makuru bakoresha imvugo ndenza rugero basa n'abashaka kwerekana ko mu Burundi ari umuriro yanahakanye ko hari abamenyesha makuru bafatwa nabi bari ku kazi kabo nk'uko byashikirijwe anamyesha ko abamenyesha makuru bakingiwe bihagije ingozi mu raruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.